birasamirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hazwe.
Mwira mwese bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe sangwa makuru yo kuri uwa mbere turi kugenekereza rya 17 igitugu tu mwaka w'2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira. Basaba leta y'u Burundi gutegekanya indege zitwara indembe kwa muganga abo ni bamwe mu basirikare barungitswe kugwana mu ishamba rya Kibira. Nimugiye kuri uyu wa gatanu abarenga batanu muri bo bari bakomerekeye. Ugaruka bimonera kurerura domwako urutoke n'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Rumonge kubarura inyuma y'ubusuma bagirirwa twari bateguriye muri ano makuru. Nayo makuru avugwa mu ikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, umuntu umwe yaritavye imana azira mahiri, abandi batatu barafunzwe n'abapolisi bo muri ico gihugu babaziza ko babasanze bariko baradandaza ivyamwa n'imboga. Mukanya tuja mu idonido ryano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Tasha kubaha ikaza makuru tahere mu rwego rw'umutekano. Abasirikare b'Abarundi barenga batanu nibo bakomerekeye mu ntambara ziriko zibera mu ishamba rya Kibira hafi y'urubibe rw'igihugu cy'u Rwanda muri komine ya Mabayi intara Cibitoke mu ndwi iheze. Abasirikare bavuga ko bariko batuza umugwi w'abagwanyi ba FDLR ugizwe na bamwe mu bakoze ihoya bwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abasirikare basaba leta y'u Burundi gutegekanya indege za kajugujugu zinyarukana kwa muganga abakomeretse kuko aho intambara zibera ari kure y'amabarabara. Ni inkuru twateguriwe na Pierre Gahungu.
Abasirikare bari ku kibuga cy'intambara ahitwa Karandura no ku ntebe y'umugisha bavuga ko badahengeshanya ibikorwa batanguye byo gutuza umugwi wa FDLR. Bavuga ko bamwe mu bawugize ari abagize ihonye bwoko mu Rwanda. Ibyo bikorwa byo kubakurikirana biriko bikorwa inyuma yaho bakuriwe ku birindiro bari bafise mu Kibira, aho batujijwe n'abasirikare bo muri batayon y'2021 hamwe n'2412. Amakuru ava mu Kibira avuga ko baronse abandi basirikare baza kubafasha gutuza uwo mugwi wa FDLR baje bava muri Kambuha muri kino gihe yitwa Bataillon Support ya Division ya mbere. Ibisasu aba FDLR basiga bateze bariko barahunga nivyo vyakomerekeje abasirikare barenga batanu mu ndwi iheze. Abo basirikare bavuga ko ingorane bagira ari ugukura abakomeretse mu Kibira kuko bagenda n'amaguru kugera ku ibarabara rya Mabayi Kayanza. Aho bavuga ko kugira bahashike bagenda amasaha arenga atandatu n'amaguru bavuye mu Kibira kandi bafise abakomeretse. Ivyo bavuga ko bimaze gutuma hari umusirikare yacikaniye mu nzira bariko bamujana kwa muganga haraheze indwi irenga. Basaba barongoye igisirikare gukora ibishoboka vyose abakomerekeye mu ntambara zo mu Kibira ko boheze bakaja gutogwa n'indege kugira bashikane kwa muganga hakiri kare, ntihagire ubufa kuko atarusige na shikano kwa muganga canke kubera yavuye agakama. Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare c'u Burundi kugira atange umuco ku bibazo abasirikare bari mu Kibira bavuga ko bafise.
Radio Inzamba makuru twateguye tubandanize mu gisata cha politique mu standard wa commune Mutihinda ni mu ntara ya Muyinga. Renova Rubera Ndinzi akaba yahagaritswe mu mabanga yiwe ku ngingo yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Martin Nineretse mu byo yagiriza uwo mu staneri avuga ko harimo kunyuruza amatungo ya komine, gutanga amasoko adakurikijwe amategeko, be no kutubaha abamukurira. Ariko amakuru ava mu begereye intwaro muri komine Butihinda amenyesha ko iruhande y'ivyo byego biboneka ko mwibaruwa y'umushikiranganji amutwara Mustaneze Voka Rubera Ndinzi yoba azize kuja mu bikogwa byo gucukura inzahabu akaba tabihuriza ko na buramataru w'intara ya Muyinga Jean-Claude Bartwanayo. Revoka Rubera Ndinzi akaba yagirizwa kandi no kunyaga amatongo y'amashirahamwe ya politiki atangingo n'imwe yisunze. Revoka Rubera Ndinzi akaba ahambije mugenzi we Janvier Ndagijimana yararongoye komine Giteranyi yakombowe muri ayo mabanga haraciye amezi atandatu muri iyo ntara nyene ya Muyinga. Hado inzamba makutu wateguriye arabandanya abatoza kori milongiwe na watatu bari bajejo kwegeranya amakori na matangisi muri komine ya Busoni intara ya Kirundo bari mu minwe y'Inyamirama biguhera ku munsi w'Imana uheze aho bariko bagiwako amatohoza ku mafaranga boba baranyuruje mu kikogwa cyo kwegeranya ayo makori na matangisi nk'uko amakuru atangwa n'intwaro ahi Busoni avyemeza. Ayo makuru akavuga ko iryo nyuruzwa ryawo mafaranga ataramenyekana igitigiri cyagiye kugaragara inyuma yaho inama ya komine igize isuzuma ry'amakori atozwa igasanga urugero rwa yahora atozwa gwaramanutse cyane. Ido ni Dona Alisa Kimana.
Abajejwe intwaro muri komine Busoni intara ya Kirundo bavuga ko abo batoza kori 2023 bahagaritswe mu ntumbero yo kubagira ko amatohoza kugira ngo hamenyekane uwabazwe amafaranga atinjiye mu kigega cya komine. Kugwa ayo makuru, ayo mafaranga yazimiye n'ahataga itegere cyayo gitangwa n'inama ya komine Busoni ngo yobazwa abatoza kori bari bashinzwe kuyegeranya. Iryo suzuma rirado makuru toki kuri bamwe bamwe aho muri abo batoza kori ngo hari umwe yegeranije amafaranga ashika ku miliyoni n'300,000 y'amafaranga y'amarundi ariko mu kigega cya komine hakinjira amafaranga 100,000 gusa nayo nyene ngo komine igacimuhemba ko ibice 10% yayo. Akandi karorero gatangwa n'abajejwe intwaro ngo ni kori y'amafaranga ashika 1,150,000 yahora atozwa abarovye mu kiyaga Rweru ku mwaka ariko ubu ayatojwe akaba atareze 1,100,000. Abatoza kori mu kwiba ayo mafaranga ngo bakaba bandika amahera adasa ku rupapuro baha umutanga kori no ku urwiyimuriro rusigara mu gatabo ari narwo urwisungwa mu isuzuma ry'amahera aba yinjiye. Ku rupapuro umutanga kori asigarana ngo handikwa ko amahera y'ukuri ariko ku rupapuro urwiyimuriro akagabanuka ku rugero ruteye ubwoba nk'uko ayo makuru abyemeza. Mu kurindira icamatohoza zovamwo abatoza kori 2023 bakaba babaye barasubirizwa by'imfata kibanza.
Alisa Kimana urakenuye nayo makuru avugwa mu makambi y'impunzi hariya muri Tanzania. Igipolisi cyaho ku munsi wa gatanu carafashe abantu bane bo mu ikambi ya Nduta bariko badandaza imboga n'ivyamwa. Abo bantu bakaba baciye bajanwa gupfungirwa mu gasho k'igipolisi Nduta aho bakubiswe barashaya. Umwe akaba yavuye yitaba Imana mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu wundi nawe akaba ari nembe kubera mahiri. Ni nkuru twateguriwe na Eveline Mukeshimana.
Amakuru uruganda kwa radio Nzamba rukura muri bamwe mu mpunzi zo muri iyo kambi ya Nduta ngo byose byatanguye ku munsi wa gatanu inyuma y'umutaga aho igipolisi cashuragije abadandaza b'imboga n'amatomati muri zone y'indwi yo mu kambi ya Nduta. Icyo gipolisi cyaciye kibandaniriza muri zone ya gatandatu aho cyafashe abantu bane barakubitwa barashaya. Umwe akaba yacikanye mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Mumenya ko atari rya mbere muri iyo kambi ya Nduta igipolisi cya Tanzania gikorera mabi impunzi. Nta minsi iheze imirima y'ibitoki impunzi iranduwe cyo kimwe no kubomora utuzu two kudandarizamo twari mu isoko yo mu ikambi. Uruganda rwa radio Nzamba ntirurashobora kuronka abarongoye iyo kambi kugira ngo batange umuco ku byashitse.
Urakoze Evrine Mukeshimana ngo gutahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu gihugu cya Tanzania n'ingingo iteye isoni kandi ho nyanga amategeko mpuzamakungu ajanye no gukingira impunzi. Ibyo bivugwa na Vita Nshimira Imana arongoye urunani rw'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politique force. Iyo ngingo ayamirije inyuma yaho umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu muri Tanzania amenyesheje mu nama y'ikibera i Geneve hamwe n'abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu HCR n'igihugu cy'u Burundi kirimo ko izo mpunzi zitegerezwa gutahukanwa. Vital Nshimirimana avuga ko ishyirahamwe HCR zitari rikwiye kugwa mu mutego wo gushyigikira icyumviro cyo gutahukana impunzi zonyine zitabyishakiye. Tega amatwi Vital Nshimirimana.
Leta y'u Burundi hamwe na leta ya Tanzania kenshi usanga bavuga rumwe kandi bakavuga ibiza gutose kaza agateka k'impunzi, ibiza kubahungabanya, ibiza kubatuma badashobora kwiyumvira cyangwa badashobora kuronka n'ingene baterera ico bibaza ku byerekeye kazoza kabo. Hanyuma muri ico gihe hasere itegerezwa kuhamerera magabo ntigwe mu mutego wa leta y'u Burundi cyangwa leta ya Tanzania, kuko HCR ni gisata cyaoni oni nayo mwirafisi ibindi bisata na cyane cyane gisata cerekeye agateka kandi na muntu ibisata byerekeye agateka k'abana hamwe n'ibindi bisata. Ni ukuvuga yuko HCR itari yobewe ibiri ko biraba mu gihugu bariko bifuza yuko impunzi zotahuka. Rero HCR ntishobora kugwa mu mutego ngo bijyane nago ngo bakurikire amohe y'ayo mareta ngo bashire aho ayo mareta yifuza, kuko hariho ibintu ntayegayezwa, hariho ingingo ntanyiganyizwa icyo gisata cyasere gisanzwe cubakiyeko. Nuko umuntu iyo yasabye ubuhungiro mu gihugu, icyo gihugu kikamuha ubuhungiro, icyo gihugu ntikiba kigishobora kumwirukana uko kishakiye, icyo gihugu ntikiba kigishobora kumutahukana uko kishakiye, icyo gihugu ntikiba kigishobora kumurenganya uko kishakiye. Icyo gihugu kigitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu kishinze. Ayo mategeko mpuzamakungu nayo asaba yuko igihugu cyatanze ubuhungiro gifasha uwo cyahaye ubuhungiro impunzi kugira ngo aronke imwe mu nyishu zirama zishoboka ku mpunzi kumufasha cyangwa kumuherekeza iyo ashaka gutaha kugushaka.
Wakabaye ari Vital Nshimirimana arongora urunani Force Mukanya. Turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba
ishyirahamwe Brarudi ryadugije ibiciro by'ibinyobwa rihingura kugeza ku bice 31%, aho ni mu gihe ivyo binyobwa bimaze igihe bikenye mu mihingo yose y'igihugu ngo ibihe abarundi barimwo ntivyari byo kuduza ibiciro ku baguzi, ahubwo leta ngo yarikwiye kubimanura aho bishoboka hose. Uko niko abaguzi babibona inyuma y'ingingo yo kuduza ibiciro by'ibinyobwa vya Brarudi yagiye mu ngiro guhera kuno wa mbere. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko ubuzima buzimvye mu gihugu buri mu bituma abarundi bata igihugu ku bwinshi bakaja kurondera ubuzima mu bihugu bya Buraya. Kurikira abo barundi
gusanzwe n'ibintu bije bisongera ubuzima bw'umwe ne gihugu yarasanzwe bimererewe nabi bibere mu bukene budasanzwe zi atagishobora kwideplasa, atagishobora kufungurira abana, atagishobora kuvuza abana, atagishobora kuronsa nkene kw'abana. Ibyo byose ni ibintu biza bituma umwenegihugu w'u Burundi agira umutima mubi cyane, agira umutima mubi cyane ku buryo asigaye yumvira ati mbese ni ukugwa n'iki muri kino gihugu, kino gihugu cyanze mugabo kiri kukinyicisha ikigoyi. Ukuri kurabiraba nta kintu na kimwe kitavuze igiciro. Ubu unye umwana aranarira agusaba n'igitumbura tureke ibifana cyangwa ikirere gusa, igitumbura cyaravuye ku ijana ku majana abiri mu bigeze ku majana atanu, urumva ko hari ibara. Bisanzwe iyi ngingo ni ije ituma nitwogereza gatima twari dufise mu gushobora guhunga igihugu kugira ngo tuje kurondera amahungiro mu bindi bihugu aho umuntu ashobora kurya agahaga agafungura
seje abaguzi tunayo kiyongera ya gahotoro kandi ikishunze ibihe abarundi turimo bala yuko uburundi ari igihugu kimwe bihugu bikenye hanyuma n'abarundi bakaba bafite imibereho itameze neza kubera buno bukene ese twagira tuti ntibari kuduza ibiciro ahubwo mbese betse bari kubigabanura kuko bisanzwe bino hejuru tukifuza rero yuko iyo ngingo yohagarikwa tugasaba leta y'uburundi yuko iyo ngingo yihagarika bakayiga gushasha kuko ugufata icupa rimwe ukaduza k'amafaranga amajana atandatu nakamara amaza ndetse tukari nk'ubusuma cyangwa ubunyonyezi tugasaba rero leta yuko yofata ibyo biciro ikabigabanya ndetse cyangwa ikabihagarika kugira ngo bigure uko byahora bimeze na mwanya ubushobozi bwo kugura cyangwa dufise atari kirenga
erega nibi by'abarundi muguma mwumva bajya mu mahanga ni uguhunga nta kindi bahunga ni iyi ntwaro nyine ituma abanyagihugu badafungura neza ibi nibyo bituma umuntu yiyumvira guhunga n'iki gihugu none kugira ngo ushobore kugabura kugaburira abana batatu ubibarire ni gutora amahera angahe ni ugupepera icyo twasaba rero ni iki nuko ibiciro byose byaba iby'ibinyobwa byaba iby'indya byose byaba ibyo kuyunguruza leta yobifata mu ntoki kandi nk'aho umugore wese afite uburenganzira bwo kwiduguriza ibiciro icyo ni cyo kintu cya mbere kitubabaje cyane kuri ibi urumva baguma bari kubarasongera isira kuko uri kuyaraba izi nzoga ziduze ziguma ziri ko zaheruka kuduzwa n'ubu barasubiye kuduza urumva ni ukuri
ivyo biciro inyuma yaho bisohokeye umushikiranganji wa mbere kuri uno munsi wa mbere nyene yaciye amenyesha ko bitegerezwa kubahirizwa mu bunywero bwose anashira ko nuko ubwahora bwitwa VIP ni ukuvuga unywero bwitirira ubwiteka nabwo nyene butegerezwa kugurisha ivyo binyobwa hakurikijwe ivyo biciro bishasha kiretse inzu za kiringenzi ni ukuvuga amahoteli mu ntara rero ya Makamba imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo ku musozi Ngolo muri komine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba bidogera mu standere w'iyo komine ko asambura udusoko duto duto akongera agahohotera abaducururizamwo ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana abapolisi bafatikanije n'ugwaruka rw'Imanira kure bakaba barasambuye agasoko ko ku ngoro hafi y'umugwa mukuru w'iyo komine bongera bahonyanga ibidandazwa bigizwe n'amatomati imboga ivyamwa n'utundi tudandazwa duto duto abababaye gusumba ni abakenyezi hamwe n'abageze mu zabukuru badashobora kurema amasoko ari kure basaba mu standere w'iyo komine kureka utwo dusoko tugakora ni nkuru tubaza Josephine Johnson Nkunzimana
ikibabaje abanyagihugu nuko bagiye babona ibidandazwa vyabo bisonyangwa batateguzwe imbere y'igihe babona ko ari agatotezo gakorwa n'abajeje intwaro bagashigikirwa n'abajeje umutekano umviriza umwe muri abo bacuruzi
ubu nyine ku mukuru babahunga bamaze kuhera ibintu vyabo vyose barasanzaza barasanzaza barabihonyanga mbere harimwo nyene ivyongereza umuntu waza urabo babiri gadiye babiri umudamu umwe n'uwundi batazi yango ni mapete
abandi bababaye n'abageze mu zabukuru hamwe n'abakenyezi batagira inguvu zo kuja gusumira kure bavuga ko ako gasoko kahora kabafasha mu bitari bike
rero ako gasoko abantu bakatugura ku mugoroba n'indi gasoko ko kwifasha rero ikibazo kihari ahandi abantu b'abamama nyine usanga harimo n'abageze mu zabukuru bavuga ati ntidushobora kuja ku isoko ahantu kure
mwamenya ko muri iyo komine nyene hamaze iminsi havugwa kutumvikana hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu ibiheruka zikaba ari injyane zibonekeje mu ishengero Ezebu nahone bagiriza ubutegetsi muri iyo komine ko bubufisemwo uruhara kuri ivyo vyose uruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba rwaronde musanere wa komine Nyanzarake kugira ngo avuge ku bijanye n'ako gasoko ntitwashoboye kumuronka
numunara ya Rumonge inyene imyidogo ni myinshi kubagendesha amapikipiki mu ntara ya Rumonge nimugihe kandi hari umugwi w'imisore iri mu gwaruka bimonera kure yiyadukije igafata amapikipiki ikanasahura amafaranga abunguruza abantu ku mapikipiki aho muri yo ntara abo bibwa bakaba batumva impamvu ibyo byose biba intwaro n'igipolisi birorera ariko ntihagire icyo bakora bagasaba iyo misore ko yohagarikwa ikanashengezwa imbere y'ubutungane idonido na Valerie Mucho
abo bakora ubwo busuma bwo kwiba amafaranga abunguruza abantu n'ibintu ku mapikipiki barongowe n'uwo batazira gwatoro hamwe n'uwitwa Vandame bose baba mu gisagara ca Rumonge bakaba arabanywanyi b'umuhari w'ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD imbonera kure nk'uko umwe muri abo bagendesha amapikipiki muri yo ntara ya Rumonge yaganiriye Radio Nzamba abivuga
twebwe mu bisanzwe turarushye kuko wa urikurakora urikuraca amahera hanyuma ukazibona baragufashe baguhagaritse haba ku murango canke mu ijoro ntibagireta hano bisanzwe hanyuma bamaze kuguhagarika barakubwira bati imoto komiseri ni wayidutumye canke bakavuga uwundi muntu hari aho bavuga ese kadre aho bavuga ese towa bivana n'umwanya bivana n'ukuntu n'abamubanye bagashobora kubwira yuko kugira ngo ntibayitware utegereza kubaha amahera hari aho bakubwira ngo bahe 20,000 hari aho bakubwira ngo bahe 10,000 hari aho bakubwira ngo bahe 40,000 rero umaze kuyabaha baca bakusubiza imoto bagaca bagenda ariko nabukeye barasubira bakagufata binyuma n'ibyo
abo bafise amapikipiki bakaba basaba ko izo nzego z'igihugu zofasha mu gutuza uwo mugwi
ibyo twasaba nuko iyo ngendo ihagarara twasaba yuko abo bantu bahagarikwa bagashengezwa imbere y'ubutungane bagahanwa nimba koko atari leta ibibatuma kuko twebwe icyo tuzi nuko abajeje guhagarika imoto nubwo yo biri mu makosa n'abapolisi n'abajeje umutekano twebwe rero twumva ukuntu umutiviri asanzwe ashobora kwaduka agafata amapikipiki hanyuma agatoza amahera ayo mahera nta kintu na kimwe kiba cyerekana yuko uyamuhaye aguha urayamuha akakubwira ngo genda
uruganda rwa Radio Nzamba tukaba twarondeye komiseri w'igipolisi wo mu ntara ya Rumonge ariwe Jean Baptiste Bigirumuremyi kugira aduhe umuco ku bijyanye n'abo bahagarika amapikipiki muri iyo ntara turamukena
urakoze Valerie Mucho dusozera no makuru ku makuru y'inkino nk'uko mumenyereye ku minsi ya mbere mu mpira w'amaboko handball higanwa rigeze kundu ya kabiri ni ya gatatu mu nkino zo gusubiza phase retour umugwi Bladers ukaba ariwo uri mu kibazo cya mbere gushika ubu na mu mpira w'amaguru higanwa ku rwego rw'igihugu Primus League rigeze mu ndwi igira icumi umugwi wa Aigle Noir ukaba ariwo ukiri mu kibazo cya mbere n'amanota 20 inkuru ya Karine Dusabe
Kundwigira 10 igano y'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League inkino zarabandanije mu mpera zindwi twaraye turangije ku munsi w'Imana igitega busonga cyanganije na Tigre Noir 2 ku bindi Umamuru FC itsinda Message Ngozi kimwe ku busa Bitaro itsindira Kayanza United ku kibuga cayo 2-1 Atletico New Oil itsinda Magara Young Boys 2-1 ku munsi wa gatandatu Burundi Sport Dynamic yatsinze 3-2 Interstar Rukinza FC itsinda Abuja City 2-1 Top Junior itsinda Olympic Star kimwe ku busa nayo rukino rwari guhuza Aigle Noir na Flambeau du Centre rwarasibye kuko Flambeau du Centre yari mu Misiri aho mu rukino wo gusubiza ku munsi wa gatanu i Cairo Zamalek yatsinze 5-1 gutyo Flambeau du Centre birasezeye amahiganwa gushika ubu mugwi wa Aigle Noir niwo ukiri ku isonga n'amanota 20 Bitaro ni ya kabiri n'amanota 19 Umamuru iri mu kibanza cya gatatu n'amanota 18 mu rukino rwa handball naho mu mpera z'indwi inkino zarabandanije ku ndwi igira kabiri na gatatu inkino zo gusubiza zitanguye ariyo fast retour mu rurimi rw'igifaransa ku munsi w'imana naho SOS yatsinze Rukinzo ibitsindo 35-25 Golden itsinda Galaxy ibitsindo 57-27 Intwari nazo zirahira Eagles n'ibitsindo 49-15 ku munsi wa gatandatu ku kibuga cyo mu Ngagara aho bita kuri Sesinga Rukinzo yatsinze Eagles ibitsindo 44-23 Brothers itsinda Golden 46-23 Intwari itsinda Galaxy ibitsindo 51-29 Muzinga itsinda SOS ibitsindo 34-24 gushika ubu aho ihiganwa rigeze Brothers niyo ya mbere n'amanota 19 Intwari ni ya kabiri n'amanota 18 Golden igira gatatu n'amanota 18 nayo nyene
urakoze Karine dusabe nononga kuri makuru nkino tuce dusozerera ano makuru yacu yo kuri wa mbere dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza shimire bagenzanje begeranije aya makuru kugira aho muyumva edikole nazo nje nakonda bashikiriza mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu na utaha.